Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe bagenzi ba radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa gatanu igerekerezo rya 7 na mukizi umwaka wa 2023 turabahaye ikaze makuru tugira tubashikiriza naye kada kuba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira amabido 10 ya essence niyo yafatanywe abakozi ba komine Giharo bakavuga ko ico gitoro cari ca komine abanyagihugu basaba ko hoba amatohoza kubera bikeka ko abo bantu bakoranye n'abategetsi ba komine mu kuyo ico gitoro makuru yerekeye indero umuyobozi w'indero muri komine Nyanzara kamwe nabamwe mu bavyeyi baratunga urutoki kwiba ibibazo bakabiha bamwe mu bana babo sendika y'abari mu baho bagasaba ko abo bantu bokurikiranwa igenekerezo rya ndwi ndamukiza niho hatanguzwa ukwibuka abahitanywe na genocide yakorewe abatutsi mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda uyu munsi ukaba wahimbajwe ku nshuro ya 29 umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame akaba yagabishije uwo muntu wese yogarukana injyane mu kanya nido nido ryano makuru ndasubiye kubaha ikaze
Inzamba
gasubiye kuba ikate mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe amakuru tuyatangurire mu gisata c'indero mu bumanuko bw'igihugu ubusuma bw'ibibazo nibwo bwaranze igice ca kabiri cuno mwaka w'amashure muri komine Nyanzarake y'intara ya Makamba ivyo biri mu rwandiko rwanditswe na bamwe mu bigisha bahurikiye muri sendika y'abigisha banditse berekana uruhara rw'umuyobozi ajejwe indero muri komine muri ubwo busuma buregwamwo kandi bamwe mu bayobozi b'amashuri abigisha be n'abanyeshure uhereye ku bana babo bagirizwa inkuru tuyibaze Pierre Gahungu
Intandaro y'ubwo busuma ngo ni ibibazo byatunganijwe ku rwego rwa komine n'ibiro bijejwe inyigisho DCE muri komine ya Nyanzarake iyo ntara ya Makamba. Ivyo bibazo bikukira igice ca kabiri cy'uno mwaka w'ishure ngo vyagiye gufatwa biri mu minwe y'abanyeshure bo hirya no hino ku mashure shingiro atandukanye ari naho vyagiye gutera amakenga kuri bamwe mu bigisha bo muri ako karere. Amakuru atangwa na bamwe muri abo bigisha bari mu masendika yemeza ko ibibazo byafatanywe abana bo ku mashuri shingiro ya Ecofo Kabo, Ecofo Nyanzarake ya gatatu, Ecofo Nyanzarake ya gatandatu, Lycée Saint-Germain hamwe na Ecofo Nyanzarake ya mbere. Ayo makuru avuga ko ibiro bijejwe inyigisho mu ntara byahavuye bitanguza amatohoza aho byafashe ingingo yo guhana abanyeshuri mu kubakura amanota ahagaragaye ubwo busuma. Ariko rero amakuru atangwa na bamwe mu barimu avuga ko ico kibazo c'igice ca kabiri cy'umwaka categuwe ku buryo budakurikije amategeko kugira abayobozi bamwe bamwe basigure aharoye uburyo bw'amafaranga agera ku 200,000 ku mwana umwe yatanzwe n'abavyeyi. Ayo mafaranga akaba yoba yahawe umuyobozi w'indero muri komine ari nawe yatanze impapuro zandikwa ko ibibazo izo nazo zikaba zari zatanzwe nk'imfashanyo n'ishirahamwe World Vision rifasha muri ico gisata c'indero. Utwo dufaranga ngo nitwo twoba twatumye ubuyobozi bw'indero muri komine butunganya ikibazo kimwe muri komine. Ibyo navyo ngo ntibirekuwe n'ubushikiranganji bw'indero nk'uko abigisha bari muri sendika bavyanditse. Basaba ko abigwa n'ubwo busuma bohanwa umwe wese ku ruhara rwiwe kuva ku muyobozi w'indero muri komine gushika ku banyeshure uciye ku bayobozi b'amashure hamwe n'abarimu batanze ivyo bibazo. Radio Inzamba agateka kawe twaronde umuyobozi ajejwe indero Inyanzarake kugira atange umuco ariko ntitwashoboye kumuronka.
Arakoze Pierre Gahungu tubandanirize amakuru twabateguriye muri komine ya Giharo mu ntara ya Rutana. Abantu babiri barahagaritswe n'igipolisi cyo muri iyo komine iri mu ntara ya Rutana kugerezo rya mbere ndamukiza uno mwaka. Amakuru dukura muri iyo ntara amenyesha ko ari umushoferi umustanira wa komine Giharo hamwe n'umupranto akora muri iyo komine aho bafatanywe amabido cumi arimwo igitoro cha essence imwe imwe ijamwo amaritiro 20. Abanyagihugu basaba ko hokorwa amatohoza yimbitse kuko abo bafashwe bemeza yuko ico gitoro cari ica komine ido nido na Karine dusabe.
Ndayisenga Desire umushoferi wa komine Giharo hamwe n'umupranto Egide Nyambere fatazira Kayuki nibo bafashwe n'igipolisi kuva ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya mbere ndamukiza uno mwaka. Amakuru dukura muri iyo komine amenyesha ko uko ari babiri bahagaritswe bafatanywe amabido icumi ari mu gitoro cha essence bakaba bari kuri stasiyo inywesha igitoro yo muri komine Giharo. Ibido imwe imwe ikaba yajamwo amaritiro 20 bakaba bategetse ubutanga ibitoro kuzuza aya mabido kuko bamubwiye ko ari aya komine. Urongo zone Giharo Damas ntigahezwa yaragize amakenga abonye amaritiro agera ku 200 igitoro cha essence kandi byitwa ko ari aya komine niho yaciye afata amafoto y'ayo mabido aca birungikira amukurira. Abo bafatanywe itonga bakemeza ko barungitswe na musitaneri w'iyo komine Giharo Lydia Nihimbazwe ariko nawe akabihakana. Munyuma bashatse gutanga igiturire kuri uwo mukuru wa zone Giharo Damas ntigahezwa aho bamwinginze ngo amuhemwo amabido abiri nawe aravyanka. Amakuru dukura mu bakozi ba komine Giharo amenyesha ko abo bakozi babiri bafashwe babandanya bemeza ko ico gitoro ari ca musitaneri naho abihakana. Ico gitoro cafashwe kikaba kimaze kugabugwamwo kubiri kuko bemeza ko amaritiri janara yo kuri station. Abanyagihugu bakaba bafise amakenga atari make bagasaba ko hokorwa amatohoza yimbitse hakamenyekana icinyegeje inyuma bagatinya ko abo bantu bafashwe bashobora kurekugwa badahanywe kugira ukuri ntikumenyekane. Ubu bakaba amazindwi bari mu gasho ka polisi Giharo. Uruganda rwa radio Inzamba twarondeye kuri telefone mu sitanteri wa komine Giharo Lydia Nihimbazwe kugira duhe umuco kuri ayo makenga y'abanyagihugu. Telefone yiwe yahamagara ntiyitabe.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Mu makuru avugwa mu karere intambara ziriko zibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirateye umutima uhagaze abahinga babiri mu bijanye n'agatera kazi na muntu aribo Adama Dieng na Gold Evans. Ni mu gihe ukwezi kwa ndamukiza kwahariwe gukinga no guhimiriza kugwanya ihonyabwoko ryagiye raba mu bihugu bitandukanye byo ku isi harimwo n'u Rwanda. Ibyo biri mu rwandiko abo bahinga babiri basohoye ku bijanye n'ingene umutekano wifashe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni muri tubaza Alain Majesté Barenga.
Muri uwo rwandiko abahinga babiri ku bijyanye n'agateka kazina muntu Adama Dieng na Gorette Evans bamesha ko bahagaritswe umutima n'ubwicanyi n'ihonyango ry'agateka kazina muntu biriko bibera mu ntara ya Kivu na Ituri. Urwo rwandiko rukamenyesha ko kuva mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze abantu 13 bishwe muri utwo duce twa Congo. Ni mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yoyo yasohoye itegeko ko igihugu gisa nk'ikiri mu ntambara. Urwandiko rw'abo bahinga babiri rukavuga ko kuva leta ya Congo imenyesheje ku mugaragaro ku Rwanda rushigikiye umuhari wa M23 haciye hatangura gukwiragizwa ibihuha amajambo yo kubiba inzangano n'amacakubiri hamwe n'uruhigi rw'abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi. Habandanije hashikirizwa hongera hakwiragizwa imvuga zitiyoza abatutsi bafise amamuko mu gihugu cy'u Rwanda. Abo nabo bakaba bafatwa nk'abansi baje kubatera no kubatwara ibyabo. Abo bakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi kubera ayo majambo yo kubatyoza no kubiba inzango baratewe cyane no kwicwa baricwa biturutse kubera izo mvugo zishikirizwa na cane cane n'abategetsi canke abarongoye imigambwe n'amashyirahamwe yita ko ARDR n'ibyicaro bya politika muri Congo. Benshi mu bategetsi barongoye amashyirahamwe mpuzamakungu nka ONU bamesheje ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo hakwiragizwa amajambo yo kubiba urwanko n'amacakubiri bifatiye ku bwoko. Urwandiko rusozera rusaba inama nshingamateka ya Congo gushyiraho itegeko rigwanya ikumirwa n'amajambo abiba amacakubiri, leta nayo igasabwa guhana abo bose bashikiriza bene ayo majambo atakindazana ataramarira n'amaborogo hagati y'abakongomani.
Arakoze Ale Majesté Barenga kuri ino gererezo rya Ndwinda Mukiza. U Rwanda rwibutse imyaka 90 iheze habaye ihonyabwoko mu Rwanda ryakorewe abantu mu bwoko bw'abatutsi. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu ijambo yashikirije kuri uyu munsi yavuze ko atazokwigera yihanganira umuntu wese bizana amacakubiri mu banyarwanda hamwe n'umuntu wese ahakana ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda.
Rwanda has transformed itself. Unity, being together, is the foundation of everything we try to do. From the beginning, we understood the need to cultivate and preserve a spirit.
Urwanda rwarihinduye rwo nyene ubumwe kubana niryo shingiro ry'ibyo dutegerezwa gukora byose kuva mu ntango twaramenye neza yo kubiba kugira umutima w'ubumwe kugira ngo tugire icyizere cy'akazoza keza naho byuko nishobora kwiyebogiza ko hari ibintu nko guhohotera abandi n'amajambo biba urwanko bikihari kandi bitari kure yacu. Ikibabaje nuko tubona ko hakiri abigira basinda binezwe nkuko vyabaye mu 1994 ukutemera ko habaye ihonyabwoko ry'abatutsi no gushaka ko ukuri koja habona. Dutegerezwa kugwanya rero uwo wese ayihakana kugira ngo twirinde ko byosubira. Urwaruka rw'u Rwanda rufise amahirwe kubona rufise igihugu bita ko ari muhira kandi kuri bose. Dutegerezwa kurutera intege kugira ngo rumenye kajise kacu kugira ngo hazovemo abategetsi batwara mu muco w'ukuri bashaka ishaka ryo gutwarira bose. Iyo niyo ntumbero yo kwibuka twiyubaka. Abanyarwanda ntibazokwemera ikintu na kimwe kizoza gishaka kubatandukanya. Twarabibonye bikwiye ntibizosubira kuba ngaha kirazira.
All of them. We need to encourage young Rwandans to learn about our past so that they can lead with historical clarity, but also with a sense of responsibility and accountability. That is the essence of kwibuka twiyubaka. Rwandans will not accept any attempt to divide us. We had enough of it, more than enough. That will not succeed again, here, ever.
Nukuijo chukijia Prezida Paul Kagame duchie dusoze lako ana makuru tukariko tulabashikiriza. Mwakoze mwegwe mwese mwariko muradukulikira wakoze abamfashije kuyegeranya. Jamarinda bashinze nariko ndabashikiriza ndabikebanuye naho butaha.